Turashimye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi, mwiko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukumvikana ku FM 104 n'ibice bitatu. Kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karungi. Muri Uganda no mu micungararo yaho mutwumva kuri Voice of Muhabura ku FM 88 n'ibice 9 I Kisoro. Ku isi hose tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio VOA akaburungu.com. Adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga tuno munsi mwateguriye mukamugiye gushikirizwa na Diana Nini nahaze ndi muri studio y'inzwi. Muraza kuntunga murumva ko ijwi ritari ryiza ririmo ibicurane, ariko turayaga anizera ko tuzakumvikana
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Urwego rujejwe iperereza mu gihugu cy'u Burundi rurapfunza abaganga batanu rubagiriza kubangamira umutekano w'imbere mu gihugu. Abaganga bazira ko basavye ko agashara kabo bakora mu bitaro by'abigenga kaduzo. Amakuru y'ijwi rya Amerika rikura mu gisata cy'ubuvuzi mu Burundi yemeza ko umuganga akora mu bitaro by'abigenga ahembwa amafaranga yababa amadolari ya Amerika 170 ku kwezi, ahandi dufatiye ku idolari rivunjwa 75,000 ku isoko yo mu Kinywabu. Abaganga batandukanye bavuganye n'ijwi rya Amerika dutegura ikiganiro muri sanga cuno munsi. Harimo abatubwiye bati aya mafaranga ni intica ntikize, natashobora kumarira umuryango. Ibaze kuba bamaze imyaka irenga 5 wigira ubuganga kugira ngo utahukira kagashahara. Banse kwemera kuza mu kiganiro bavuga ko ikibazo cy'umushahara w'abaganga kukivugira ku maradio bisa nk'ukwiheba. Umwe muri abo baganga atashimye ko amazina yiwe tuyavuga, wundi yatubwiye ko bagenzi babo bo mu bihugu bibanye by'u Burundi basumbye umushahara inshuro zirenga 15. Ati mu minsi iri imbere u Burundi buzobura abaganga, kuko ubu kwihebera umwuga birutwa no kurangura amakara ukayadandaza. Igihagararo twari dufise cajanye n'intwaro za kera. Ku rundi ruhande, abaganga bakorera leta basanga abakorera bigenga bikigendeka. Umuganga yanonosoye kuvura muri rusangi mu Burundi akorera ibitaro vya leta akenshi ahembwa 470,000 amafaranga y'amarundi, ni kuvuga amadolari atagera kuri 65 ku idolari rivunja 75,000. Mu kwezi kwa 11 ko mwaka uheze urunani rw'abaganga mu Burundi, Sime Jebu kwari kwasavye ko umuganga atangura umwuga ashikira ku madolari arenga 650. Ubusabe bw'urunani bugezehe? Turabigarukako. Ikindi ijwi rya Amerika ryamenye dutegura ikiganiro nuko kuva mu kwezi kwa mbere no mwaka hari abaganga benshi bamaze gusezera ku buzi bwabo mu Burundi kubera ikibazo cy'umushahara. Hari abahinga bisigaye bigoye kuronka mu Burundi kubera iki kibazo. Hagataho abakiri mu mwuga basaba ko bagenzi babo bapfunzwe bazira gusaba iduza ry'umushahara barekurwa bitagenze uko bakaja muri yegere yegere. Wawundi ati igihugu ni mwarimu na muganga. Kazoza k'abaganga mu Burundi nakahe? Ikibazo cy'umushahara wabo bimeza ko ari ntica ntikize, cyabwirijwe gukemurwa gute ko wumva no mu bigenga imyidogari yose? Abakiri bato baracahurumbira ikino gisata, mbega hoho abaganga bari hanze y'igihugu bagona iki kuri kino kibazo? Tutubazo ni tumwe mutwo tugiye guca ijyanino muri isanga y'ino munsi. Natumiyemo Melance Akizimana n'umukuru mu rurunani FNSS ruhurikiyemo amasandika n'amashami yo mu gisata cy'amagara y'abantu. rishira hamwe ryanditse urwete giyamiriza ifungwa ry'abaganga basaba umushahara wisununuye ikaze muri Isanga Melance makoze kuduha kanya kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kibazo.
Murakoze mwese na mwebwe niyumviriye kugira tuganire kuri kino kibazo kandi nongera ndamutsa abariko baratwumviriza bose.
Yego ndabisigura ko namwebwe murumva ko Idrisi Kiza hari aka gripe kateye ngaha ahanyongera ngo nikobera imbeho ariko ndaza kugerageza mfise agacayi iruhande yanje karaza karansahiriza kandugiriza ijwi. Melance mbere ko twinjira mu kiganiro nyezi na reka mbanze mbwira abatwumviriza ko nanashimye cyane yuko dusangira ikiganiro n'umushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi ariko kuvejo naragerageje no munsi nagerageje nta n'umwe yigeze yemera kuza muri kino kiganiro kujugira Amerika imiryango iruguruye ejo canke hirya y'ejo bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi hakazogira ico mwifuza kugira kuri kino kuvuga kuri kino kibazo tuzobaha ikaze kugira ngo twumve ico mugona kuko murumva yuko ari bivugwa muri ico gisata mujeje. Akabazo ka mbere Melance nababonye urwete mwanditse mwandika mwiyamiriza ipfungwa ry'abaganga batanu. Abaganga batanu bapfunzwe ni bande? Bapfunzwe ryari? Ibyo bazize mwo bitubwira?
Ego nibyo natwebwe byadushikiriye aho dusanzwe dukorera mu runani mpuzamasendika rwacu batubwira yuko hariho abaganga bafunzwe bari mu bitaro bitandukanye mbere hakaba harimo nibo batwara akarere k'ubuvuzi muri Mwaro mu ntara ya Mwaro hanyuma bakaba bari abaganga bane muri abo batanu n'abaganga basanzwe bakorera mu bitaro medecin generaliste hanyuma twumva yuko abo baganga ibyo batubwiye twumva yuko atampu zari zimwe kugira ngo bafungwe kuko twumva ikibazo cyari bariko barashikiriza ni ikibazo gisanzwe gihari kijyanwe n'umushahara. Ego nabo rero niko twari twabyumvise hanyuma twebwe rero nkuru nk'abasanzwe baserukira uru runani mpuzamasendika n'abakozi mu bandi tuti ntibyoguma gutyo onye reka tugire icyo tubivuze dusesangure turabe namba amategeko abyemera nuko atabyemera hanyuma dusanga koko bararenganywa duca turasohora rino tangazo kugira ngo turabe yuko bamwe n'abandi abategetsi abo baba barabafatishije cyangwa abo baba barabafashe kugira babone yuko amategeko atari karakurikizwa ahubwo bashyira imbere ubutungane bubereye kugira ngo kira muntu wese asanzwe aba mu Burundi ntahabe abantu bwoba ntihagire umwenegihugu ntibamwaka uburenganzira bwo kugira icyo avuze ku kintu aba yabonye kitameze neza gutyo abantu bose tubeho neza tubeho cyo kimwe.
Hama ni batanu harimwo utwara akarere ka Mwaro bafatiwe mu mwanya umwe bafatirwa hamwe umwe wese bamusanga ariko aravura byagenze gute?
Oya uko nabyumvise kuko urumva ko bari kure na kure uko nakumvise uwo onye nk'uwo mu karere ka Mwaro karere bita Fota nuko we bamufatiye i Bujumbura asanzwe umuryango we usanzwe uri Bujumbura usanga yari yamanutse kuri abo muryango afatiye i Bujumbura muga abandi bose uko ari bane bose bafatwa bari ku kazi abajejwe iperereza twumvise ababibonye abakozi nibo batubwira yuko babasanga ku buzi bariko barakora bagaca bagenda uko nyine bakagenda izima yombo.
Ubu bimeze gute none baracyari mu minwe y'iperereza?
Kugeza uno munsi nta nkuru na ntoya turaronka itubwira yuko boba barasohotse kuko basohotse twobimenya baracyari mu minwe y'iperereza kuko na ryari haraciye nk'iminsi ingahe twari kumwe na bamwe mu basanzwe barongoye ishyirahamwe ry'abaganga mejeb ratubwira yuko bakifunzwe bari bafunzwe kugeza uyu munsi rero nta nkuru n'imwe irasohoka kuko basohotse byomenyekana haragacerere hari agacerere karenze kuri icyo kibazo.
Umuntu mu makuru yagiye arandikwa natwe ku ijwi rya Amerika impande zitandukanye zaratwemereye ko by'ukuri bapfunzwe, ariko mu makuru yagiye arandikwa n'andi natwebwe twamenye nuko bano baganga batanu badakorera gusa badakorera abigenga, badakorera ibitaro vya leta ahubwo bakorera n'ibitaro vy'abigenga. Ni gute none byagezaho n'ukorera uwigenga agira avuga ati nyongera agashara ko kera umenga ico gisata c'abigenga nico cahemba neza mu Burundi?
Murabona ibyo ngaha mu Burundi biragoye. Kenshi muri abo bigenga hariho abigenga koko, hariho n'abandi usanga nko mu bategetsi dusanzwe dufite bagiye barugurura ibitaro canke ayandi mavuriro, ugaca usanga mubo bakoresha rero bagaca bashaka kubakoresha uko bashaka, bamwe bagashaka kubagira abacakara babo, abashumba babo, ugaca usanga rero aho rero niho biguye. Ugaca usanga rero baciye baravye n'ibyicaro baba bafite mu gihugu, ugaca usanga canke ijwi baba bafite mu gihugu, ugaca usanga bagombye ko abo bantu babakoresha ku ngugu. Nuko rero hariho abigenga uko nabyumvise mu mafaranga basaba hariho ibitaro bimwe bimwe byari byayatanze, mugabo hariho ibindi byavuga ati twebwe tukiri ngaha ntibishoboka yuko ayo mafaranga muyaronka, muriko muragumuka, muriko mutera akajagari mu gihugu. Nuko rero byagenze ku makuru twagiye turaronka, ni ukuvuga hariho ibitaro bimwe bimwe byatanze amafaranga bari bakeneye ko bahembwa, mugabo hariho n'ibindi rero byaciye bavuga bati oya ahubwo reka tubereke inzira mujyamo mubereye. Nuko twabyumvise.
Murakoze cyane kuduha umuco kuri ico kibazo. Mugabo muti hariho abemeye gutanga amafaranga bari barasavye yarangaye n'abandi banse.
Uko twabyumvise nuko bagize inama baravuga bati n'imiburiburi umumetre generaliste ntiyohembwa amafaranga ari munsi y'imiliyoni 2. Insiguro babiha numvise ni uko bavuga bati benshi nabo muri ayo mavuriro yigenga ibiciro byaraduze, konsiritasiyo zaraduze, imiti barayibidugiza uko bashaka, serivisi zose zikorerwayo zaraduze, none ni kuki ibindi biciro byoduga? Ni ukuvuga ibyo muganga wawe akora ntibiduga? Ni ukuvuga rero muri iki gisata kirimo ingorane ku buryo umenga iby'amagara y'abantu se muri iki gisata muri rusange iby'amagara y'abantu ntibyitaweho, iby'amagara y'abantu ntibyitaweho. Ugamusanga rero abajejwe igisata cy'ubuvuzi abagikoreramwo umenga n'abakozi sino bakozi n'abakozi ahubwo ntibafashwe neza cyane.
Ego reka munkundire Melance tuje gato ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bashaka ko dusangira ikiyago arafise ibibazo arafise ivyiyumviro. Turahera kuri Gaddafi Goodman. Gaddafi kaje ku ijwi rya Amerika no muri Isanga. Werega Gaddafi aho muri Kenya havugwa make
muri Kenya turaho turashima akazuba niko karenze kandi abari kuvuga ni menshi cyane bazize isi mu bibazo bitandukanye harimo cyane cyane igihugu gitegeka isi ibibazo kimwe imodoka ya ikigo cya fatira isi yose isi iri mu rwanda ko amakuru amwe usanga ari ubwoba bwinshi.
Uri kuvuga izi ngingo zitandukanye zirimo kugara ibisata bimwe bimwe za Amerika.
Tubona ko twese niza dushikira na cyane cyane nk'impunzi nk'impunzi ngaha muri Kenya, impunzi ziko zikoresha mu makategori atandukanye kugira ngo impunzi zaze zishobora gufashwa, hakaba n'igihe zizofashwa zabaye n'izindi zizofasha cyane zirimo abadayisanzwe. Urumva ibintu byose birafatwa ko bigarukira ingaruka ku bantu bose, zaba impunzi baba bari mu gihugu ndetse
kwihangana. nuko rero no munsi muri muri isangana bazaniye Melance Hakizimana twarurunana ni FNSS ruhurikiyemo amasendika mu gisata camagara abantu mu Burundi turayagakungiye ngo zitandukanye zivugwa muri ico gisata hari abaganga bari mu minwe y'iperereza kwerako basavye akashara kabo kuduzwa hari byinshi arabaganga ngo batakiboneka cyane wowe icubaza Melance nibaza ko nawe nabikurikiranira na hagufi araza kukwishura duka kwicamba
ego icubaza no bad abo kandi abo muda mukizi bwa mbere ariko
amahoro neza
ego mwakomeye
ego turashima kiretse izo ngorane turimo gusa ibindi ni buke buke bisangiye n'abandi barundi
ego none abaganga bahagaritswe boba basabye kubibuza agashahara icyo ni ikibazo cya mbere ikindi novuga n'intererano noterera urabona Uburundi buri mu kibazo cy'ubukene bivanye n'ingingo cyangwa ibihano burimwo rero muva ko leta yari ikwiye kuzana inyigisho kubaha abantu ku bakozi bose abaganga usanga bigiye babiri mu bantu mu bakozi bose ikabigisha ikabasigurira ikibazo kihari gituma agashara kataduzwa kubera nizere yuko kubona agashara kataduzwa leta ntirigira nkana leta igica mikoro make nayo uko biri kose irayigora aho ukuntu inaniwe rero inaniwe reka n'umubyeyi abana bisaba gutaha uyu mubyeyi ubona asumye inyama akavuga ibintu biteye imbere cyane abana abandi bo mu rugo ntibuca bavuga ngo bagende ku zindi ngo cyangwa basuzugure umubyeyi cyangwa bamuge ko ahubwo bisaba atahure ibihe barimwo nibyo ko atari ubugombe bwa leta bituma umushahara utaduga cyane ikintu nacyo leta ntikwiye
usongura
ikintu duhora navuga leta nayo isaba igerageze ibone yuko bivuye n'impano bashobora abaganga bafise cyangwa abakozi bose kugira ngo bose n'abandi bakozi bafise muri aka mbere kubuka abaganga kwanza kubera abaganga nibo mu gisata kitoroshye cyane iyo muganga ariko avura n'inzigo akavura atameze neza inzego n'ibindi twagirira ikibazo igisata cy'amagara y'abantu kiraba kikajya mu bisaka bikomeye byo kwitabwaho cyane bakabishyira imbere
nuko urakoze cyane Kadafi mbere ko Melance aca kwishyura akabazo k'amatsiko mugani w'abanyarwanda niwe wavuga akabazo k'amatsiko aho uri ni mu ikambi
yego
ikambi yitwa gute
kakuma
muracari benshi abarundi bariyo mungana gute
hari abarundi benshi cyane hari abarundi baba uko ariko bashaka mu 2020 gutyo
nuko urakoze cyane hama mugabo nashaka kukwitumira kuri abo barundi bari ngaho n'abanyarwanda bumva runo runini turabashaka ko muza muraza mu biganiro cyane cyane abapfasoni sivyo ubatubwirire tuba dushaka ko abapfasoni nabo bagira ijambo ku ijwi rya Amerika turakunda abagore cyane utuzoze turabumva mu biganiro byacu ubuhoho twaranabashiriyeho na WhatsApp channel aho dushamo ibiganiro byacu murashobora kuza muraza mukurikira ibiganiro gutyo ntituzi
kandi namaze kuyijya nagenda bakwikema cyane bakunda kandi ibintu bakunda bose ibyo acana namaze kuyijyamo kandi ndakunda amakuru yanyu ngira amakuru n'umwambwira amakuru ndamubaza aho yabonye hehe
urakoze cyane
ibya Amerika ntibabesha ntimuza mubesha kuri turabemera ntimubesha
murakoze cyane Gaddafi abo bapfasoni muri kumwe ngabo muri kakuma turabakeneye mu biganiro urakoze cyane ubwire ururanirwe mu byurimwo ego Melance utubazo twa harimo ivyumviro mugabo hari akabazo yahereye ko icyumviro cya kabiri kiraza kubyara ikibazo nimutabigaruka ko ntacu muduge ku ijambo
murakoze nagira ndamushimire Kadafi kuri ibi bibazo abajije byo gushaka gutahura ikibazo cya mbere yabajije ati koko abo bantu bafashwe kubera basabye agashahara ego kugeza uno munota turiko turavugana nizo nkuru dufite yuko bafashe kubera boba habaye inama ya PMGB hanyuma bagafundika yuko umumetre generaliste wese yohembwa imiliyoni 2 na cyane cyane mu bifata cy'abigenga hanyuma urayizamu nawe bakahembwa amafaranga atari munsi y'ibihumbi 50 ibyo rero hariho bamwe babishyize mu ngiro n'abandi baciye bahitamo yuko bafungisha abantu izo nizo nkuru twebwe mu runani mpuzamasendika yo mu gifata cy'amagara y'abantu FNSF dufite yanavuze ati ubukene
yego
ati igihugu kirimo ubukene ati n'ibihano ingorane si ubukene turimo cyangwa si ibihano ingorane zihari ni ingorane zifatiye ku kiyago umumenyeshamakuru agitangura yatubwiye yuko yarondeye n'uwo mu gifata cy'amagara y'abantu kugira aze dusangire kino kiyago mugabo mwumvise ko yaje ni ukuvuga yuko mu gifata cy'amagara y'abantu turi n'ikibazo gifatiye ku biganiro mu kazi abo barinze bafungwa kuva igihe kitari gito amasendika ari mu gifata cy'amagara y'abantu twama dusaba kugira tuganire n'abategetsi babutwara mugabo byarase ntibishoboka n'ubu unye aho abo bantu bafungiwe twarumvise yuko umushikiranganji yoba yarabonanye n'utwara sendika Simejeb mugabo mu byo bavuganye nta byavuyemo kuko nta n'icyo yavuze yari akwiye kuva mu gacerere akabwira abarundi n'amakungu icyabo bantu bafungiwe kuko icyo tuzi ni uko kugeza uno munsi icyo bafungiwe atamategeko byakurikije kandi gusaba agashahara n'ibisanzwe ku by'isiremwa abakozi bamye basaba agashahara ubu n'ubu abakozi twese dusaba agashahara bazokwama basaba amashahara bashaka rero ko badasaba agashahara sinzi rero ukuntu bizogenda ni ukuvuga ko akazi kazoba gahagaze burundu iyo niyo migenderanire yaba ihari hagati y'umukozi n'umukoresha umushahara ni ikintu bama baganirako ati rero harakenewe inyigisho mu bantu kugira ngo leta yamiganira icyo nicyo kibuze uri kuraraba nk'aba bafashwe bagafatwa bari ku kazi hanyuma tugasanga yaba ari kubaridoga bavuga ngo ngo bakora mu gifata cy'amagara y'abantu ngo bakora mu gifata cy'ukwigisha za kaminuza ngo bariko baragenda ibyo bice biba bihari abantu babiganire n'akare igihugu n'umurima rusange ibyo bice rero biba bihari babiganire tuvugane tuti byogenda ukunuku nuku turavye ku itunga rihari
icyo
rero kiracabuze cyane icyo kintu batacumbise urumva n'ingorane
murakoze cyane rwose Milance nsubire ku mirongo ya telefoni nakira Innocent ariko ndasaba na Selemani kuguma ku murongo ndazi ko ndagufite Selemani ndahera kuri Innocent ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Gisanga
uherega
Innocent
ukamo gisagara cyawe cyumva mu kanyoshi
akabazo kawe cyaninererano twagutumiye Melance ya Kizimana n'umukuru runani FNSS ruri kema amasendika yo mu gitaka cy'amagara y'abantu mu Burundi
tugwita FNSS
twumvise
FNSS
FNSS
murakoze ku ego duga ku ijambo Innocent
icyo navuga cyo nimba aye abaganga barakwiye kujya hamwe sendika yabo bakavuga ati reka dusabe umushahara ukwiye nimba babonye bajya bahembwe ajya amahera ari mu bindi bihugu ntibocya bavuga nabo ngo biyadukize ngo basabe umushahara ngo banganye n'abariya nabo maze kuraba n'ahantu hakaze n'igihugu ingene cyifashe hama bakajya hamwe bagasaba ako gashahara kubera gashahara abaganga bahembwa mu Burundi ni gato cyane hama nkongera kuvuga ati nimba abo baganga bafunze ntibarabe nyine bafungurwe babagire igongwe hama isendika y'abaganga icica hamwe itorere icyo kibazo kuko duherereye kuraba hano mu Burundi icyo kibazo cy'abaganga n'umushahara wabo bahembwa umushahara muto ugereranije kuraba nabo bigenga no mu bindi bihugu barakwiye kujya hamwe rero sendika y'abaganga bige icyo kibazo ama barabe n'ingene bokoze bagenzi babo kuko ngaha mu Burundi ntibocera yegregera ari abaganga
batatukandi
bose bari muri sendika imwe basabigiye inama umva rero ntibarabe baca inama babakureyo hama rero babone gusaba ako kantu bashaka saba kanga gusa aro nabigisha bose
urakoze
inosta akashara kabari ka amareta nayo ibone kukemura ico kibazo
ugira umunsi mwiza sivyo
ego namwe mwakoze kutamagara kucyo cyamere
ego melance mu nkundire muraza kugira ico muvuze kuvyo inosta avuze mugabo mbanze na kiri na Selemani Kimburu kugira ngo muce mwakire ibibazo bibico icari mu Kimburu ikaze kujugya Amerika
ego makoze ngo atugana magazi kumba mukuru w'intara ya Muhinga inera no fise nuko mu byukuri ugiye kuraba ayigigu ngene igigu kimeze abo baganga nti bari kuba ngombwa yuko busaba uyu mushahara kandi bafite aho batwarigwa bafite aho batwarigwa mu mashuri basaba batwarigwa bi aho batwarigwa nibitaga ngombwa yuko basaba umushahara ku nguvu tubakiri igihugu kitafite amategeko kuko barize saba yuko abo baganga nyine bavuga ati bajya muri sendika ibarongoye ega murabe muri gasahara kuri leta batumeza umushahara kuko niba tubafata umushahara uhembwa mu gihugu cy'u Burundi bawugeranye n'umushahara uhembwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bremastudio nabo kuba arigenza nabi
ariko nawe wavuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika
akona karero ndiko ndaguha kuko amafaranga umuganga akora Tanzania mu gihugu cy'u Tanzania ni mafaranga ahembwa mu gihugu cy'u Burundi
urakoze cyane ego ugira umunsi mwiza ngaho imuyinga utaramukiriza abanyamuyinga
abanyamuyinga bose barakomeye n'akavura karagwa nta ngorane nta kibazo
urakoze
imuyinga ni nyabagendwa intara ya muyinga ni nyabagendwa nta ngorane n'imwe ihari
urakoze mugenzi ugira umunsi mwiza
sawa murakoze
ego melance ivyumviro harimo utubazo harimo ivyumviro kwa Inosa na kwa Kimburu mu bishurire rimwe
ego murakoze ego idosa yatanguye aravuga ati abaganga baratwiye kuja hamwe bagasaba ibishoboka cyose nibaza rero yuko batoba baragiye hamwe nico bituma bahurikiye mu ishyirahamwe icyo twita sendika bahurikiye mu sendika baragiye hamwe bararaba uko bimeze hajya nuko uno munsi turiko tuvuga abaganga bo twita lemetse hajya igifata cy'amagara y'abantu kigizwe n'imigwi myinshi naho uno munsi turiko tuvuga uyu mugwi waba bafunze iyo migwi yose irafise inani usanga ihuriramo cyangwa amashyirahamwe usanga ahuriramo kuko ijwi ry'umwe riragoye kugira ngo rishike kure nico bituma rero bavuga bati tuje hamwe baragiye hamwe rero barafundika bati tugire iki n'iki n'iki hanyuma abatabizi ntibiho umushahara ku ngugu nico bituma hariho inzego zijejwe ibiganiro no mu bifata byo mu bifata cy'amagara y'abantu hariho imigwi ijejwe ibiganiro mu kazi ico gihe rero ibibazo byose ubu afite ikibazo niyabicishe ntabo rero bavuga bati aba bantu bariko baratubogereye bagiye kure baca babizana muri iyo migwi igihe cy'ibiganiro bakaganira mubona ababwiye mu bifata cy'amagara y'abantu turafite ikibazo kijanye n'ibiganiro mu kazi abafunzwe rero batiyofungurwa nibyo dusaba nta kindi dusaba dusaba ko bafungurwa hanyuma baganire ku bijyanye n'ako gashahara iyumvire uno munsi akazi kajyanye no kuvura utakazi nk'akazi muga ukazi arakazi cyangwa umaze kurwara cyangwa akagwaza haramaze kumenya ukuntu kameze iyumvire rero umaze iminsi ingahe ari yuri hanyuma ukwezi guheze nturonke n'icyo ushobora gufashisha umuryango hanyuma bagaca abona ko umenga n'ibintu bisanzwe umuntu ntavuge ibyo rero biragoye kutavuga kandi bavuga ngo hakora mu nda waraye inzara biragoye rero ko adoheza ngo akore neza hanyuma aba bakeneye ibikorwa by'abajejwe kuvura kugira babironke neza
murakoze cyane
Selemani yavuze ati ubu igihugu kimeze ati ntibyari bikwiye yuko basaba umushahara w'umurengera jewe aha noca ntwenga
umushahara w'umurengera basabye n'amafaranga ngahe aho turavye no mu karere bavuze bati imiliyoni 2 ku muntu yize imyaka igucanka irenga imiliyoni 2 aho twovuga ko ari amafaranga y'umurengera reka noneho twumvise yuko hariho inzego bishobora gucamo bakaganira bakavugana bati byogenda ukuntu ukuntu mu gihe rero ababa barongoye mwene ibyo bitaro baba bumva icyo ari cyo ibiganiro harya rero ikiganiro naho bagisuzugura nicyo cyonyine gishobora kuzana inyishu sagasho si ukubera ngo ubu babafunze icyo kibazo kizoca gihera reka ahubwo kizana icyuka kibi kigatuma nibasigaye bagura nabi ntitwumva rero yuko bofata abari ku kazi bakavuga ko aribo bariko baronona umutekano w'igihugu kandi ko baba bariko bakora ibyo
bigiyeicyo
nokubwira ingorane zishikiye mugenzawe Ferema ingorane zishikiwe mugenzawe bawishyira mu kibanza ciwe imbere yuko uvuga uti mbona yuko byogenda ukuntu umushahara rero bahembwe umushahara muto cyane uravye ibindi bihugu ukuntu bahemba nacyo gituma navuze nti nibaje hamwe igihugu n'umurima rusange abatware n'abatwagwa tuvugane ukuntu ibyo bice bihari ukuntu byogabanganywa neza tukubaka igihugu cyacu na kare nta munyamahanga azoza kukitwubakira
ngarutse gatonya inkuru y'umwana isubira inyuma aya makuru nayo yuko ngo Dr. Aimable ndabereye atwara CIMEGEB n'urunani rw'abaganga bita ba generaliste mu Burundi nawe atawuzi irengero
ni sendika y'abaganga nitwa ko sendika y'abaganga runani no kuvuga yuko abahuriramo amasendika menshi
amakuru yuko nawe nyene atawuzi irengero giwe byo bari byo canke ni ya makuru yo kumbuga ngo kana mumenye rimwe na rimwe baca bashiramo utwo bishaki
bo nituraronka neza ubuduhi inkuru mugabo ndatwebwe twabyumvise biciye ku rubuga ngurukana bumenyi hanyuma abo twaciye hose twabajije ntitwigeze turonka ubitubwira neza kandi icyo mugabo ikihari ni uko twanashitse ahasanzwe akorera ntitwamubonye kandi n'amatelefoni yiwe yose yari azimije bishobora gushika rero nabo nyine ko ashobora kuba yafashwe kuko ntitubona icyo ari gusha gituma telefoni ziwe zose zizima kandi ntashike no ku kazi
niho hagira icyo mumenya ku makuru mashasha yuko aho yobaherereye n'uko byaba byifashe ngira ngo muraza kutubwira kugira ngo abakunzi b'ijwi ry'Amerika tuze kubabwira aho bizaba bigeze hanyuma bavuze hariho abagaruka kuri aka kantu ngo rega ngo hari n'igihe usanga igihugu hata amafaranga gifise leta y'u Burundi none yishura gute babwiye ati turafise nitubaha canke nidufise nico gituma ariko turaduze hari nyinshi baha mugamo nkundire melance ntabaciriye mu ijambo kora ko amatelefone ariko aragorana tubanze twakire uri ku murongo wa telefone ubwira nti tumutevye hama kakabaza muca muri kagarukako Isaya uratwumva ego uherega Isaya
yeye mu mwaka wa goma muri komini wa Karisimbi murakoze kumeza mfite neza muri ko
yego uduzi ije kugira ngo tushobore kukumva igoma mwifashe gute mbona hari ba mu rwa 2023 waratangaje leta yabo bimeze gute icuka ubigoma
nuka uko ngo hagaze kugaragaza neza tumeze neza uko biri hamaze kubaho cyarenze kabisa turashima uko tubayeho uko biri umutekano ko rwari gumeze urabona cyane mbe imyitwarire n'imyitwarire atezo na tugaruke kuri kide
yego
yego rero umuntu arahembwa amafaranga amadorari 60 amadore 60 ukayashyira kuri ukozimo bwamufasha mu buhe buzima yagere yagagitera mbere ya ugasanga umushahara we guracyari hasi tuze ahantu mperereye umutekite arahembwa nka miliyoni ebyiri miliyoni ebyiri z'ikiburayi
ngo miliyoni nge gato ikintu uvuze ngo miliyoni zingahe
urugero arahembwa nka miliyoni ebyiri cyangwa se ibihumbi mirongo itanu z'idorari ugasanga umwarimu ari guhembwa ibihumbi ari guhembwa amadorari mirongo inani ugasanga umushahara w'umwarimu uri hasi ugasanga umushahara w'umusirikare nawo uri hasi ugasanga umusirikare nawe arimo arahembwa n'ibihumbi mirongo itanu ugasanga rero niho umutekano we utangiriyeho kuba umuntu yaza ejo
Isaya, je nukuri numva ntariko ndakumva neza, numva ntariko ndakumva neza, melanse mwe muriko muramwumva neza.
Oya sindabyumva.
Reka muhinga bw'izima tubasabe basubire kumuturonderera kugira ngo dushobore kumvikana kuko afafata umwanya kandi nivyo ariko aravuga tutavyumva mugabo tuke numvisemo arashigikiye ko umushahara w'abaganga uduzwa kakabazo nako ndabaza ni abavuga ko abariko barasaba umushahara bawusaba aho utari leta irafite amafaranga yo kuyongera bababwira gute muri leta kituma batumva ico basaba kandi cumvikana
no erega aho ico kibazo nsane wagitangiye inyishu
yego
iyo abantu bataganira
yego
murumva nta nyishu ziheza ngo ziboneke murumva igihe bari bashikirije icyo kibazo aho kuganira ko baciye bavuga batija mugasho ikibazo rero naho gifatiye hajya ikiganiro ni ikintu gikomeye tuba turareka no mu kazi no mu muryango ikiganiro ni ikintu gikomeye naye ahandi si ubukene butuma abantu abakozi cyangwa abandi batumvikana si ubukene na gatoya oya ni uko abantu aho baba bari bataba bubahana kugira ngo basangire ikiyangu bavugane bati iki cyogenda kuriya bakumvikana kuko ntawe uzosaba amafaranga hatari mugabo muri ayo make ahari asabikaniwe neza umwe wese bamuha agaciro abereye aca aronka n'amafaranga yari kuronka hafatiye ku butunzi igihugu gifite nuko rero nuko byatoza kugenda mugo urumva ko atari ko biri bica bisaba yuko bamwe barashagura abandi kubera afite ingumvu agaca yitwaza ingumvu kiwenda gufunga ugaca usanga rero ingorane ziradutse nibyo rero nariko ndavuga nti habuze ikiganiro bagafata inzira yo gufunga abantu nta nyinshi bitora agasho ntikigeze gatora inyinshi na rimwe iminsi yose byama bigaruka mu biganiro
mbega none ayo ma uko biri uko mubibona ubu uko vyifashe urumva muti nta kiganiro nta biriko biravugwa ko hari icizere coco cuko hazogera igihe bakicarana bakavuga bati iki kibazo tugitorera umuti guke kuko si ubwa mbere kera twavyumva cyane muri babandi bakora za SNLS na hehe n'ahandi n'ahandi ariko urumva ko byatandukiriye n'abaganga bakora mu mavuriro yigenga hari icizere cuko umuti utogwa
erega iki kibazo umuti utegereza gutogwa nyine umuti utegereza gutogwa naye handi udatowe uno munsi bibazakora abaganga batanu kizokwandukira abakozi bose kibandukire kuko umukozi ategereza kubahirizwa mu kazi kiwe umukozi ntiyaremewe gufungwa ntihaje ku kazi ngo aje mu gasho umukozi murakora mwumvikana avuga ati nyungururiza agashahara kaje kisununuru mukavugana ukuntu byogenda erega hagenda wabivuga kuko abe yabonye icyo yinjije abakozi n'abantu baciye ubwenge kandi kenshi no mu entreprise ziteza imbere n'abakozi si amafaranga uba yarayazanye ateza imbere entreprise erega amafaranga arasayiriza kugira entreprise itere imbere muga ibikorwa n'ubwenge nibyo biteza imbere entreprise no mu gisata cy'amagara y'abantu ni uko nyine umukozi yakoze aravuga ati nakoze kandi n'umwimba urahari niho rero aca avuga ati nanje nyongerereza urabona wewe byose ntiwoca ubitwara wenyine na jewe ntako ntabo bo mu bifata by'ibitaro byigenga nababwiye ibintu byose byaradugije ni ukuvuga adugije n'umwimbu iwe uraduga mugabo umukozi nawe nubwo ko tazarera afite tagaciro afite tibashaka kumuha agaciro agaciro gahabwa ibindi bintu mugubwo umukozi we ntahabwa agaciro iyo rero urumva ko ari ibibazo bitegeza gutora inyishu kandi vuba bigatoye inyishu hashobora gufatwa n'izindi ngingo hashobora gufatwa ingingo abakozi ugasanga bafashe izindi ngingo zitabereye zitari zinakenewe.
Murakoze kuduha umuco. Twakire na Filipo ku yindi murongo wa telefone. Filipo ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga dusangire iki yako. Uhereye ka Filipo uri muri Kenya. Uno munsi muri Kenya mwatwitabye muri benshi akabazo canke intererano
cyane ku ntererano y'iwanze mu bisanzwe mbere leta ikwiriye kuraba ibikwiye kuraba ikaranga ukuntu yogira nte iyo ndeza agashahara kuri abo baganga kugira ngo abaganga ntibati barasohoka igihugu rega nibwo ubuzima bw'abanyagihugu kuko nk'ubu uyu umuganga amaze kuri kumudogitera igihugu kiracakoresheje uburyo burenze bwabo ukadusanga ntacyo ariko aradifashe rero bagiye bahunga igihugu ku mbo z'uko baba babona yuko atagashahara gasabika baba ariko bararonga igihugu ni ukuvuga leta irakwiriye kuraba ikadoga agashahara kugira ngo natwe abanyagihugu bato bato tworoherwe mu bijyanye n'ubuvuzi kimwe cyo cyiyumvira cyane.
Urakoze cyane ngaha muri Kenya ubwira umunsi mwiza.
Ego
Melance, ikibazo cy'abaganga ngo basohoke igihugu cyifashe gute bariko baragenda ku bwinshi n'ibisanzwe niko byahahuze bamwe baje manamba na hehe canke bimeze gute ubu mugeranije
ego banze nunganire uwo ahejeje kutwunganira
ego
Filipo ari muri Kenya
ari muri Kenya
no kuvuga hajya kutamenya agaciro gahabwa amagara kuba ari kwihenda rwose kuko twese n'ubu turiko tuvugana kuko amagara yacu ameze neza icyo umuntu wese ari akiba kuko aba afite amagara meza udafite amagara meza rero nagombe azoba arinde byose bisubira itoto icyo bituma rero nshigikiye cyane iki cyiyumviro Filipo avuze ati barakwiye kuraba ukuntu bafatwa neza amagara y'abantu amagara n'amazi asesesha ntibayone niko basogokuru bayiguze muti rero bimeze gute
ego
hajya urwego rw'abaganga nuko ari basanzwe ari na bake mu gihugu basanzwe ari bake bakabona agashahara kabo ntikabereye urumva niyagiye bica birara bimenyekanye hajya sibo bonyine bagenda uzurabe no mu kibano cyo naragiye ahantu tugiye mu kibano dusanga aho tubura abantu b'umukangara badufasha twari tugiye gufuba umuntu turabura abantu b'imikangara baza kudufasha kugira dufuba uwo muntu kubera iki bavuze ati bose bagiye barasohotse bamwe bagiye Tanzania abandi bagiye muri Kenya abandi bagiye mu Buganda ni ukuvuga hari ikibazo bitegereza kwicarirwa ngaha mu gihugu cyicarirwa biciye mu biganiro kugira ngo ingorane no munsi turimo zifatiye ku bukene twese tubyumve kumwe twumve kumva kumva bukene ari twebwe nyine dutegerezwa gushyira ingufu hamwe kugira ngo tubuvemo ni ukuvuga yuko ikibazo rero cy'abantu bajya hanze ni ikibazo gikomeye cyane kandi urazi umutahe leta iba yarashyize mu kubigisha hanyuma ugaca usanga wigishirije abanyamahanga bakaba aribo baza gukamisha abo bakozi bacu igihugu kiba carigishije birateye ikigongwe n'agahinda ni ukuvuga rero haracyari ikibazo bifatiye kuri ibyo biganiro bitegereza kuba kandi no kuri icyo kibazo nyine tukavugana umwe wese akaronka agaciro ategereza guhabwa
Mego mu misi yahera hariho sinzi ko ari byo mbgariho amakete ya yacicani yacanacanye ko kumbuga ngurukana bumenyi aho mu Bufaransa bari bandikiye bamwe mu ba tegetse bu Burundi arimo n'umwiza kaminuza avuga ko barengewe n'ubwinshi bw'abantu bari mu gisata c'amagara y'abantu bariko basaba ico bita kwimenyereza ngo baragenda bagaheraryo ivyo zari vyo ayo makete yarayo kuri hari amakuru mu yafise ko
bo birashoboka kuko birashoboka ko bishobora kuba byarabaye kuko hari umurindi w'abantu baba baganga baba batarabaganga bagenda mugabo urumva hariho ndabavuga bati hariho nabusanga bavuga bati biragoye kuzoguma ngaha ahantu naho ushobora guheza ukabura icyo ukora ukabura akazi byo wigiye bagace bashaka yuko ukora ibyo utigiye kugira ngo ubeho mugabo mu gihe haba hariho nk'ikindi gihugu ushobora kuronka akazi kajyanye n'ibyo wigiye birashoboka rero ko hashobora kuba haragiye abantu benshi mugabo kubera badatica ko ngo batubwire turatubyumva gutyo onye turumva ko hari umurindi w'abantu benshi bagenda
yego murakoze reka twakire na Nestor amatelefoni y'abari mu Burundi mu Rwanda n'ahandi matubabara ntariko ararengana ariko menshi ariko aracamo nayo muri Kenya turi kumwe na Nestor muri Kenya Nestor ikaze ku juri ya Amerika no muri Sanga
Mwani makende inetor, anima andihana mwari Kenya.
Eko.
Mwani make itibia amiro maduha ini suga sana.
Nga kote.
Eko, anima kiwa za mduka magira ko mbaga mtu wabi shangu na angisho mwerewe.
Eko. Nurabaza hamu giru chutirele ya kanyani kwa.
Ebo, anima beka bandu hange ishi mviro kuruhanda juwa angi. Nagerageje kuraba ukuntu abaganga bahembwa umushahara mu Burundi biraboneka neza yuko bivanye n'uko ubuzima bwarabyinze ibintu byarabaye nabi ariko biraboneka ko ngo ntabwo bitaweho njye rero kuba mbona abashaka kuba bombaho bakagenda aho bashaka baronkera akazi cyane aho bashaka kuronka udufaranga tubuse kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo nabwo tubona kundi n'abagiteza imbere cyane hari abo nyine baba baravuye mu gihugu bakagenda hirya byo mbona umurengo leta ntabwo yabibashagurira cyane yobaho umwanya nyine ibyo wifuza akazi bakora cyane naho nayo ikaraba ukuntu iyo ubwongeza imishahara kugira ngo bashobore kubishima muri make byinshi ntushobora kuvuga kuko birababaje iyo uri mu gihugu ugasanga amafaranga uhembwa nabi koti kwezi birababana n'umuryango uzotunga gute cyangwa uzokumva yuko uri kunezerezwa n'akazi kurakora gute kandi ubona yuko ubufaranga uronka ari buti n'umuryango kandi uguma wiyongera binataye ko n'abantu usanga barize bakishyurwa mu buzi bwa leta usanga ababatanga ko ari benshi cyane baba bavuga ati turi abanaka nanumviye imiryango udashobora kubaho gute nagira mbaze rero ubutumire ngaho ikibazo kimwe gusa aricyo kiki none ko tuzi leta ironka imfashanyo kandi leta ikaba ifite ibintu byayo na bije ya mibere yanikoresha kandi nini cyane kuki bidashoboka ko abo baganga bashobora guhabwa agashahara gasabika kugira ngo amagara y'abenegihugu ashobore kugenda neza cyane nabo nyine bashobora kumva yuko bishimiye kuko tuzi neza yuko iyo umukozi ahembwa neza n'akazi agakora yitanga avuga ati reka nkize amagara y'abantu ndayarokore kuko nanjye hari icyo nshobora kuba nkagifasha umuryango ego mucyari cyane nashatse kubaza habuze iki cyane iyihe ntambamiyo iri kubitera ko tubona umengo amafaranga yawe ikayikoresha mu mwaka aba ari menshi cyane
urakoze ugira umunsi mwiza ngahe Nairobi ego mirasa kabazo ka Nestor Nairobi
ego nicyo leta iraronka imfashanyo nyinshi cyane kandi buri mwaka bashinga amafaranga leta izokoresha mugabo ikibazo nicakindi tuvuga kumenya agaciro igisata cy'amagara y'abantu gifite muri buri gihugu ngaha rero ndiko ndaraba ukuntu abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bafatwa ntituramenya agaciro amagara y'abantu gafite muri gihugu narimbejeje kubivuga mu kanya umuntu icyari kuko abafite amagara meza. Ayo magara meza rero yarakwiye kubungwabungwa tukamenya ukundi bayabungabunga, tuzashobora kugira umuduga ntushobora gukomera utama muri garaje kugira ngo bame babungabunga. Umuduga ntuzogenda neza umushoferi agenda ashonje, ntibikunda. Mu gisaka cy'amagara y'abantu naho nyine ni uko, kugira ngo abenegihugu baronke amagara abereye, abajejwe ayo magara y'abantu bategereza kubungwabungwa neza. Kuko uvuga uti kora ibi wase ndagupfunga, uko siko bigenda, siko byateza kugenda. Hagize ikitagenda neza mutumvikana ko nukuje inama n'ingingo mukavugana muti kifashe uku igihugu n'icacu, reka rero turabe ukuntu byogenda kugira n'abandi bigende neza. N'ica kiganiro rero namwe mvuga yuko hakwiye ikiganiro mu gisata cy'amagara y'abantu, harakwiye ikiganiro abarongoye igihugu bakabyumva bakamenya agaciro amagara y'abantu afite muri buri gihugu, baka umwe wese icyo ari cyose akamenya icyo ari cyo amagara afite, icyo agaciro amuha. Umuntu aronka agaciro kuko akomeye, muramaze kubona naho yaba ari igihangange iyo abuze amagara agashengera, muramaze kubona ko no kumwibuka bamwibuka badasubira no kwibuka umuntu. Turamaze kubibona kenshi. Yego, tuze rero turamenya yuko amagara y'abantu n'amazi aseseka ntibayoye, tuyabungabunge rero.
Murakoze
cyane. Haba umfashanyo ziba zivuye hanze, kuko twarabonye hari igihe n'imfashanyo ziza zigakoreshwa ibindi. Twarabonye cy'igihe cya COVID igihugu cyararose imfashanyo nyinshi, mugabo izo mfashanyo abajejwe amagara y'abantu baritanze barakora neza birashimwa, mugabo nta gashimwe ngo cyagiye. Twarigeze kumva bavuga yuko hari amafaranga batazi iyo yagiye, murumva ko hakiri ikibazo kigoye kijyanye no gukonsumye gufata uko bashobora kuraba abajejwe amagara y'abantu.
Murakoze. Twakire na Tito ku yundi murongo wa telefone. Tito, ikaze kujugira Amerika no muri Isanga.
Yego, murakoze. Murakoze kuma kajambo.
Muherere ka Tito.
Merenga mu bwiza niho mba Bujumbura. Je, nashatse gutanga intererano nsesura kandi mbaze n'ikibazo. Kubera urabona yuko no ibintu leta irikurakora jewe sindabishima na gato kandi nibishimishije, kuko kubona abantu bariko baraserura ki mu mutima w'iwabo bako batako bongerezwa agashara ni ryari kosa kuri bo, ariko tugatangazwa no kumva izo bintu ko bako barafatwa bako barondegwa n'iperereza ibintu mwemicyo. Kandi basa yuko leta yogira icifashije mereye ku mukuru w'igihugu n'abashikiranganje biwiwe, cyane cyane umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida nga mu Burundi. Ama ngasura kandi no ku bano bashinga amateka na bakinguza amateka bakaraba icyo bagagufasha ucereka ikintu kibazo cy'abaganga, kubera iyo abantu bariko baravuga iki bariko barashaba ikintu amuka dusanga bariko bariruka kw'inyuma n'abapolisi cyangwa gusanga leta iriko irabafata kubera ibintu bariko baravuga, kandi ari bwayi wabo usanga ikorazana ingorane mu gihugu. Nije bintu biratuma abaganga bamwe bako barakorera nka mu Burundi nabo batafatwe cyangwa bariko baragenda hanze kubera ubwoba, cyangwa bagiye ahandi hantu kurondera amahera bahembwa afiye bivanye n'ubuzima babamo. Rero je nari mfite ikibazo, mbega ko tuko turumva ibintu mwe nibi leta nisiye ni igiye ni bihe bintu niye migambi iriko irategura kuvyerekeye iyongerwa ry'agashara kuri aba baganga. Nicyo kibazo nari mfite.
Urakoze Tito, gira umunsi mwiza ngaho mu bwiza. Ego melanse sinzi ko aricyo mwobwira Tito ngaho mu bwiza.
Ego ubwa mbere aho nagira mbanze ndamushimire ukuntu atahura ikibazo cy'abo bantu bafunzwe, kuko nibyo ntacyo bafungiwe bariko bazira ubusa. Ni byiza yuko bamwe n'abandi boza barasemerera kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe kuri bose, agateka kazina muntu kubahirizwe kuri bose. Ati rero mbega ni ikihe leta yoba iri kirakora kugira ngo agashahara kabo bantu ku kisununure bihava bingora kwishura kuko niriwe matubwira ubwa mbere uwari kubyishura murumva ko mutaro heshoye kuronka uwari kubyishura icyo kibazo nk'ico
niwe yari kubyishura
kuko icyo nabamenyesha ni uko mu minsi iheze harabaye habigeze kuba inama y'abashikiranganje ariko biga amategeko ajyanye n'imyuga yo kuvura hanyuma inama nshikiranganje iratanga rekomanda ivuga ati barabe ko igifata cy'amagara y'abantu coronka amategeko yacu akigenda icyo gihe umushikiranganje yari ahari yaradukoranije turagerageza turatangura turakora turashyira hari amategeko icyo twakwita twaragize umugambi w'amategeko yogenda igifata cy'amagara y'abantu kugira ngo ibyerekeye agashahara barabe ukuntu bo kwigenga ntibiba bifatiye ku itegeko rijya rigenga abakozi bose icyo gikorwa twaragikoze mugabe icyo gikorwa naho twagikoze baciye bakibika mu kabati iryo tegeko ntiryigeze risubira kwigwa mu nama nshikiranganje murumva rero ko hariho n'ibibazo kuko birava n'ubutegetsi n'umutware aba ahari uko abyumva n'uko atabyumva hariho n'umutegetsi usanga akitaho abatwara yatitayeho abatwara n'agashahara kabo urumva ko adaheza ngo akiteze twebwe rero mu gisate cy'amagara y'abantu muri ino minsi biratugoye kuko sinumva nk'ubu jewe ntitwumva ukuntu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu twaba bufite abakozi babwo bafunze umugabo ntihagire n'ikintu na kimwe bavuga kandi ari abakozi babwo aribo bariko batanga bariko bafasha ku magara y'abenegihugu bagafungwa mugabo bagaca baguma binumiye murumva rero biragoye ko tuvuga tuti icyoba kiriko kirakorwa n'iki biragoye jewe rero sindi mu kibanza kiyereye kugira ngo ndetse ngo nishure icyo kibazo nibaza namba bariko baratwumva bazoheza batanga umuco kuri icyo kibazo
tubizera ko na twebwe ku ijwi rya Amerika tuzobaronka hari ikibazo twese dufise tubafitiye mugabo ntitwashoboye kubaronka turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro mu minota itarenga itanu turaza kuba duhejeje Melansi kubwanyu rero ibikwiye gukorwa kuko urumva hari ibyo by'udushahara hari sinzi kuba nakwiye mbe barakwiyeho baracawurumbira ico gisata igikiye gukorwa nyuma yo kutwishura ko bakiyurumbira n'icahe ku mpande zitandukanye zabiza abaganga zabiza abigenga zabiza leta n'icahe kugira ngo umuganga azokwambara itaburiya avura aryohe wavuga ati ndavura ndatanga ubuzima ariko nanje nyuma yako yayo masaha y'akazi ndafise ico nshikanira umuryango
hajya nuko batabizi ingorane zagiye ziraba nuko igifata cy'amagara y'abantu bagiye kuciriza mu politiki n'ayahandi ni umuhamagaro iyo rero kirose abantu bacinjiyemo bafite umuhamagaro wo kuvura ni igifata cyiza cyane kiryoshe cyane nta kintu kinezereye nk'iyo ufashije umuntu ubonye yaratitswe n'amagara agasubira agatora ubuntu bwiwe akarunga inkuvu zibereye wero wari mufashije urahimbagwa ni kuvuga iki ni ukuvuga abo bantu nibabaha agaciro si imishahara irengeye bariko bararondera bakeneye agaciro nk'uko n'ibindi bihugu igifata cy'amagara y'abantu gifatwa birafatwa neza cyane abavuzi bakabafata neza bakabubaha hanyuma baravye umwembu bafite muri icyo gihugu bakabaha ikibanza bibereye aha rero nungaha nibyo byari bikwiye kuba ni nacyo bituma kwirengagiza ikiyago n'abagize igitata cy'amagara y'abantu ntacyo uri kurafasha igihugu
yego hanyuma ku ruhande rw'abaganga naho hari ubutumwa imbere ko dusozera kino kiganiro
ku ruhande rw'abaganga icyo nababwira ni uko boshira umutima mu nda bagafatana mu nda mwene wabo agize ingorane bakishyira mu kibanza ciwe bakabona ko aribo bari mu ngorane mugabo uri kuraraba benshi na cyane cyane nk'abari aba bari mu biti bajya busanga batwara abandi umenga mwene ibyo bibazo ntibaraba kandi iyo ni indwara ikomeye cyane ugashya usanga mbere nibo badodoberezanye tubasaba rero ko bova mu ngeso mbi bakaja mu ngeso nziza bagafatana munda kugira ngo igitsata cy'amagara y'abantu gitere imbere.
Murakoze cyane go murakoze cyane gose Melance Hakizimana, twibutse ko muri umukuru urunani FNSS ruri kemwe amasendika n'amashyirahamwe yo mu gisata cy'amagara y'abantu. Ejo nitwongera kubitura mu zo twitabe nkuko mwabikoze no munsi.
Murakoze namwe kuba mwasinziriye kugira ngo tuganire kuri kino kibazo.
Ego
ejo cyane hirya y'igihe cyose muzaba dukeneye kubazo bijyanye n'amagara y'abantu tuzobitaho.
Ego kuri micro aha Washington DC muri studio y'indwi mari kumwe na Diane Ninahazo nabateguriye nongera ndabashikiriza kino kiganiro muri tsanga cino munsi. Reka nshimire abo twasangiye ikiyago ku matelefoni abatwakuye muhinga bw'ivyuma nari kumwe na Nadia Taha be na ingénieur John bari kumwe tu hinga bw'ivyuma bakoze mandanye kuranirwa mu banyi no mu vyanyu.